turashimiye komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi? Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda no mu micungararo yaho mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ku isi hose tukaba live kuri wezi 3 akaburungura cyacu vewa akaburungu.com. Adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Diana Nininaze. Ndi muri studio y'inzwi, muraza kuntunga, murumva ko ijwi ritari ryiza ririmo ibicurane, ariko turayaga anizera ko tuzakumvikana
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urwego rujeje iperereza mu gihugu cy'u Burundi rwafunze abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu. Aba baganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro by'abigenga kaduzo. Amakuru y'ijwi ry'Amerika rikura mu gisata cy'ubuvuzi mu Burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro by'abigenga ahembwa amafaranga yababa amadolari ya Amerika 170 ku kwezi, ani dufatiye ku idolari rivunjwa 75,000 ku isoko yo mu Kinywabu. Abaganga batandukanye bavuganye n'ijwi ry'Amerika dutegura ikiganiro muri isanga cuno munsi. Harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni inica ntikize, natashobora kumarira umuryango. Ibaze kuba wamaze imyaka irenga 5 wigira ubuganga kugira ngo utahukira akagashahara. Banse kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ikibazo cy'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradiyo bisa nk'ukwiheba. Umwe muri abo baganga atashimye ko amazina yiwe tuyavuga, wundi yatubwiye ko bagenzi babo bo mu bihugu bibanye by'u Burundi basumbye umushahara inshuro zirenga 15. Ati mu minsi iri imbere u Burundi buzobura abaganga, kuko ubu kwihebera umwuga birutwa no kurangura amakara ukayadandaza. Igihagararo twari dufise cajanye n'intwaro za kera. Ku rundi ruhande, abaganga bakorera leta basanga bakorera abigenga bikigendeka. Umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu Burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa 470,000 mafaranga y'amarundi, ni kuvuga amadolari atagera kuri 65 ku idolari rivunje 75,000. Mu kwezi kwa 11 ko mwaka uheze urunani rw'abaganga mu Burundi, Sime Jebu kwari kwasavye ko umuganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga 650. Ubusabe bw'urunani bugezehe? Turabigaruka ko ikindi ijwi rya Amerika ryamenye dutegura iki kiganiro nuko kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu Burundi kubera ikibazo cy'umushahara. Hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kubera iki kibazo. Hagati aho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduzwa ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegereyegere. Wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga, kazoza k'abaganga mu Burundi na akahe? Ikibazo cy'umushahara wabo bimeza ko ari ntica ntikize, cyabwirijwe gukemurwa gute kumva no mu bigenga imyidogari yose? Abakiri bato baracahurumbira ikino gisata, mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo? Utu tubazo ni tumwe mu two tugiye guca irya n'ino muri isanga rino munsi. Natumiyemo Melance Akizimana, ni umukuru mu rurunani FNSS ruhurikiyemo amasandika n'amashami yo mu gisata cy'amagara y'abantu. rishira hamwe ryanditse urwete giyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri Isanga Melance makoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo
murakoze mwese na mwebwe mwiyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose
yego ndabisigura ko namwebwe murumva ko Idris Kiza hari aka gripe kateye ngaha anyongera ngo nikobera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi ivande yanje karaza karansahiriza kandugiriza ijwi Melance mbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na reka mbanze mbwire abatwumviriza ko nanashimye cyane yuko dusangira ikiganiro na mushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuve jo narageje no munsi nagerageje nta numwe yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kujugira Amerika imiryango iruguruye ejo cyangwa hirya y'ejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi akazogira icyo mwifuza kugira kuri kino kuvuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve ico mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mu jeje akabazo ka mbere Melance nababonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ipfungwa ry'abaganga batanu abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ivyo bazize mwo bitubwira
ego nibyo natwebwe byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mu runani mpuzamasendika rwacu batubwira yuko hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimo nibo batwara akarere k'ubuvuzi muri Mwaro mu ntara ya Mwaro hanyuma bakaba bari abaganga bane muri abo batanu n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro médecin généraliste hanyuma twumva yuko abo baganga ibyo batubwiye twumva yuko atampa zari zimwe kugira ngo bafungwe kuko twumva ikibazo cyari bariko barashikiriza ikibazo gisanzwe gihari gihari kijyanwe n'umushahara ego nabo rero niko twari twazumvise hanyuma twegere rero nkuru nk'abasanzwe baserukira uru runani mpuzamasendika n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire icyo tubivuze dusesangure turabe namba amategeko abyemera nuko atabyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa tuca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe kugira babone yuko amategeko atari karakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu Burundi ntahabe abantu bwoba ntihagire umwene gihugu ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe
hama ni batanu harimo utwara akarere ka Mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese bamusanga ariko aravura byagenze gute
oya uko nabyumvise kuko urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo mu karere ka Mwaro karere bita Fota nuko we bamufatiye i Bujumbura asanzwe umuryango we usanzwe uri Bujumbura usanga yari yamanutse kuri abo muryango afatiwe i Bujumbura mbwa abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi abajeje iperereza twumvise ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzima ariko barakora bagaca babafata bagaca bagenda uko nyine bakagenda inzima yombo
ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza
kugeza uno munsi nta nkuru na ntoyi turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse tubimenya baracari mu minwe y'iperereza kuko na ryari haraciye nk'iminsi ingahe twari kumwe na bamwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abaganga mejeje ratubwira yuko bagifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse byomenyekana haragacerere haragacerere karenze kuri ico kibazo
umuntu mu makuru yagiye arandikwa na twe ku juge y'America impande zitandukanye zaratwemere ko cyukuri bapfunzwe ariko mu makuru yagiye arandikwa n'andi naswe twamenye nuko bano baganga batanu badakorera gusa iba badakorera abigenga badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byagezaho n'ukorera uwigenga agira avuga ati nyongera gashara kuko ni umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi
murabona ico gaha mu Burundi biragoye kenshi burabo bigenga hari habigenga koko hariho nabandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro cyangwa yandi mavuriro ugaca usanga mubo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho biguye ugaca usanga rero baciye baravye n'icyicaro baba bafite mu gihugu ugaca usanga cyangwa ibyo baba bafite mu gihugu ugaca usanga bagombye kwa abo bantu babakoresha ku ngugu nuko rero hari habigenga uko nabyumvise mu mafaranga basaba hari ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze mbwa hari ibindi byavuga ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka muriko muragumuka muriko mutera akajagari mu gihugu nuko rero byagenze ku makuru twagiye turaronka ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke biramujyamo mu kubereye nuko twabyumvise
murakoze cyane kuduha umuco kuri icyo kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye arangaye n'abandi bansi
uko twabyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburiburi umumetre generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2 insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro byaraduze konsiritasi baraduze imiti barayidugiza uko bashaka serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga ni ukuvuga ibyo umuganga we akora ntibiduga ni ukuvuga rero muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu si muri iki gisata gusa muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho iby'amagara y'abantu ntibyitaweho ukamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramo umenga n'abakozi sinovuga ko ni n'abakozi ahubwo ntibafashwe neza cyane
ego reka munkundire Melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijugi y'America bashaka ko dusangira ikiyagwa arafise ibibazo arafise ivyumviro turahera kuri Gaddafi Goodman Gaddafi kaje ku ijugi y'America no muri isanga
ego ndakoze cyane
werega Gaddafi
ego ndi muri Kenya
aho muri Kenya havugwa make
muri Kenya turaho turashima akazuba niko karenze kandi abari kuvuga ni menshi cyane bazi gushyira ibibazo bitandukanye harimo cyane cyane igihugu gitegeka isi ibibazo kimwe imodoka yaba ikigo cya kafi rayisi yose isi kiri kuvuga ariko amavuga muri rusange hari ubwoba bwinshi
uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara ibisata bimwe bimwe za Amerika
tubona ko twese niza dushikira na cyane cyane nk'impunzi nk'impunzi ngaha muri Kenya impunzi ziko zikoresha mu makategori atandukanye kugira ngo impunzi zaze zishobora gufashwa hakaba n'izindi zidufashwa zabaye n'izindi zifasha cyane zirimo abadayisanzwe umva ibintu byose birafatwa ko bigarukira ingaruka kubantu bose bari impunzi babanare mu gihugu ndetse
kwihangana. Nuko rero uno munsi muri muri isangana bazaniye Melance Hakizimana twarurunda ni FNSS ruhurikiyemo amasendika mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi, turayaga ku ngingo zitandukanye zivugwa muri ico gisata. Hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kubera ko basavye akashara kabo kuduzwa, hari vyinshi ari abaganga ngo batakiboneka cane. Wewe ico baza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufi araza kukwishura duka kwicamba.
Ego ikibazo ni uba abo kanza mumuda mu kizi bwa mbere ariko
amahoro neza.
Ego murakomeye?
Ego turashima, kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni bukeye buke bisangiye n'abandi Barundi.
Ego none abaganga bahagaritswe boba basabye kubiriza agashahara ni cyabo cya mbere. Ikindi novuga ntizera notera ubona Uburundi buri mu kibazo cy'ubukene bivanye n'ingingo cyangwa ibihano burimo. Rero muva ko Leta yari ikwiye kuzana inyigisho ku bahabana ku bakozi bose baganga cyangwa ku gihugu biri mu bantu ku bakozi bose, ikabigisha ikabasiguriza ku kibazo kihari gituma agashara kataduzwa. Kubera nizere yuko kubona agashara kataduzwa Leta ntirigira nkana, Leta igita mikoro make nayo uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe. Rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutaha uyu mubyeyi ubona kimwe inyama akabiza ibintu biteye imbere cyane abana abandi bo mu rugo ntibaca bavuga ngo bagende ku zindi ngo cyangwa basuzugure umubyeyi cyangwa bamuge ko ahubwo bisaba atahure igihe barimwo. Nibyo ko atari ubugombe bwa Leta bituma umushahara utaduga cyane.
Urakoze.
Ikindi nacyo Leta ntikwiye
Ikindi nacyo
ikajya mu bisaka bikomeye byo kwitabwaho cyane bakabishyira imbere.
Nuko urakoze cyane Kadafi. Mbere ko Melance atakwishura akabazo k'amatsiko, umugani w'abanyarwanda niwo bavuga akabazo k'amatsiko, aho uri ni mu ikambi?
Yego.
Ikambi yitwa gute?
Kakuma.
Muracyari benshi Abarundi bariyo, mungana gute?
Hari Abarundi benshi cyane, hari Abarundi baba uko ariko bashaka mu bihumbi 20 gutyo.
Nuko urakoze cyane hama mugabo, nashaka kukwitumira kuri abo Barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runini, turabashaka ko muza muraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni, sivyo? Ubatubwirire, turadushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijwi ry'Amerika. Turakunda abagore cyane, utuzoze turabumva mu biganiro vyacu. Ubuhoho twaranabashiriyeho na WhatsApp channel aho dushamo ibiganiro vyacu, murashobora kuza muraza mukurikira ibiganiro gutyo. Urakoze cyane, murakoze cyane Gaddafi. Abo bapfaso ni muri kumwe ngabo muri Kakuma, turabakeneye mu biganiro. Urakoze cyane, ubwire ururanirwe mu byo urimwo. Ego Melance, utubazo twa harimo ivyiyumviro mugabo, hari akabazo yahereye ko icyiyumviro cya kabiri kiraza kuvyara ikibazo nimutabigaruka ko ntacu, muduge ku ijambo.
Murakoze. Nagira ndamushimire Kadafi kuri ibi bibazo abajije gushaka gutahura. Ikibazo cya mbere yabajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye gashahara? Ego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufise yuko bafashe kubera boba habaye inama ya Pumejeb, hanyuma bagafundika yuko umumetse generaliste wese yohembwa imiliyoni 2 na cyane cyane mu bifata cy'abigenga hanyuma urayizamu nawe bakahembwa amafaranga atari munsi y'150,000. Ibyo rero hari bamwe bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu. Izo nizo nkuru twebwe mu runani mpuzamasendika yo mu gifata cy'amagara y'abantu FNSF dufite yanavuze ati ubukene
yego
ati igihugu kirimo ubukene ati n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa si ibihano ingorane zihari ingorane zifatiye ku kiyago umumenyeshamakuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gifata cy'amagara y'abantu kugira ngo aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaje ni ukuvuga yuko mu gifata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika ari mu gisata cy'amagara y'abantu twama dusaba kugira tuganire n'abategetsi babutwara mugabo byaranse ntibishoboka n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendika tumejeb mugabo mu byo bavuganye nta byavuyemo kuko nta n'icyo yavuze yari akwiye kuva mu gace rero akabwira abarundi n'abakungu icyabo bantu bafungiwe kuko icyo tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe ata mategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku bisiremwa abakozi bamye basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukumva bizogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire yaba ihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu bama baganirako ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yaba iganira icyo nicyo kibuze uri kuraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga yaba ari kubaridoga bavuga ngo ngo bakora mu gifata cy'amagara y'abantu ngo bakora mu gifata cyo kwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ivyo bice biba bihari abantu babiganire n'akare igihugu n'umurima rusange igihugu n'umurima rusange ivyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti vyogenda uku n'uku n'uku turavye kw'itunga rihari kiracabuze cyane ico kintu batacumbise urumva n'ingorane
murakoze cyane gose Milance nsubire ku mirongo ya telefoni nakira Innocent ariko ndasaba na Selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufite Selemani ndahera kuri Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Mugisanga
werega
Innocent
kamu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha
akabazo kawe cyane intererano twagutumiye Melance Kizimana n'umukuru runani FNSS ruri kema amasendika yo mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi
tugwita FNSS
murakoze ku ego duka ku ijambo Inosa
icyo navuga cyo nimba aye abaganga barakwiye kujya hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusabe umushahara ukwiye nimba babonye bajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntibocya bavuga nabo ngo biyadukize ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hakaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakajya hamwe bagasaba ako gashahara kubera gashahara abaganga bahembwa mu Burundi ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunze ntibarabe nyine bafungurwe babagire igongwe hama isendika y'abaganga icica hamwe itorere icyo kibazo kuko duherereye kuraba hano mu Burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo bahembwa umushahara muto ugereranije kuraba nabo bigenga no mu bindi bihugu barakwiye kujya hamwe rero sendika y'abaganga bige icyo kibazo ama barabe n'ingene bokoze bagenzi babo kuko ngaha mu Burundi kuchira yegera ari abaganga batatu babakure hama rero babone gusa ako kantu bashaka sabaganga gusa aro nabigisha bose
urakoze inusa
akashara kabarika ama leta nayo ibone gukemura icyo kibazo
ugira umunsi mwiza sivyo
ego namu wakose kutamagara kucyo cy'Amerika
ego melance mu nkundire muraza kugira ico muvuze kuvyo inusa avuze mugabo mbanze na kiri na Selemani Kimburu kugira ngo muce mwakirira ibibazo bibico icari mu Kimburu ikaze kujugya Amerika
Nawavuze
leta zunze ubumwe za Amerika
akonakarero ndikudaguha
eh
kuko amafaranga umuganga akora Tanzania mu gihugu cy'Uganda Tanzania amafaranga ayenda mu gihugu cy'u Burundi
urakoze cyane ego ugira umunsi mwiza ngaho imuyinga utamukiriza abanyamuyinga
eh abanyamuyinga bose barakomeye nakavura karagwa nangora nta kibazo
urakoze
imuyinga ni nyabagendwa intara ya muyinga ni nyabagendwa ntangora ni mwihari
urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza ego melance ivyumviro harimo tubazo harimo ivyumviro kwa inosa na kwa Kimburu mu bishureri
ego murakoze ego idosa yatanguye aravuga ati abaganga barapfiye kuja hamwe bagasaba ibishoboka cyose nibaza rero yuko bacuba baragiye hamwe nico bituma bahurikiye mwishyira hamwe icyo twita sendika bahurikiye mu sendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze hajya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo twita remetse hajya igisata cy'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi waba bafunzwe iyo migwi yose irafise inani usanga ihuriramo cyangwa amashyirahamwe usanga ahuriramo kuko ijwi ry'umwe biragoye kugira ngo bishike kure nicyo gituma rero bavuga bati tuje hano baragiye hamwe rero barafundika bati tugire iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi hiriho umushahara ku ngugu nicyo gituma hariho inzego hari inzego zijejwe ibiganiro no mu bisata byo mu bisata cy'amagara y'abantu hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi icyo gihe rero ibibazo byose uwo afite ikibazo niyo abicishe ntabo rero bavuga bati aba bantu bariko baratukogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi ijejwe ibiganiro bakaganira mubona ababwiye mu gisata cy'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafungwa rero batiyofungurwa ibyo dusaba nta kindi dusaba ko bofungurwa hanyuma baganire ku bijanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajanye no kuvura ubutakazi nk'akazi ubukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza haramaze kumenya ukuntu kamere iyumvire rero umaze iminsi ingahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagaca babona ko umenga n'ibintu bisanzwe umuntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda waraye inzara biragoye rero ko adoheza ngo akore neza hanyuma aba bakeneye ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babironke neza
murakoze cyane
Selemani yavuze ati ati ubu igihugu kimeze ati nicyari kwiye yuko basaba umushahara w'umurengera cewe ahano cantwenga no cantwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga ngahe aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni zibiri ku muntu yize imyaka indwi cyangwa irenga imiliyoni zibiri aho twavuga ko ari amafaranga y'umurengera reka noneho tumvise yuko hariho inzego bishobora gucamo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu nuku mu gihe rero ababa barongoye mwene ibyo bitaro baba bumva icyo ari cyo ibiganiro harya rero ikiganiro naho bagisuzugura nicyo cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho sukubera mu babafunze nicyo kibazo kidoca gihera reka aho ukizana icyuka kibi kigatuma basigaye bagura nabi ntitwumva rero yuko bafata abari ku kazi bakavuga ko barimo bariko baronona umutekano w'igihugu kandi ko baba bariko bakora ibyo
bigiyeicyo
nakubwira ingorane zishikiye mugenzawe Selemo ingorane zishikiwe mugenzawe bawishyira mu kibanza ciwe imbere yuko uvuga uti mbona yuko byogenda ukuntu umushahara rero bahembwe umushahara muto cyane urabye ibindi bihugu ukuntu bahemba nacyo bituma navuze ndi nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange abatware n'abatwagwa tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cyacu n'akare nta munyamahanga azoza kukitwubakira
ngarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo yuko ngo Dr. Aimable ndabereye atwara simejebe n'urunani rw'abaganga bita ba generaliste mu Burundi nawe atawuzi irengero
ni sendika y'abaganga nituma ko sendika y'abaganga runani ni ukuvuga yuko abahahuriramo amasendika
menshi amakuru yuko nawe nyine atawuzi irengero ryiwe ibyo bari byo cyane ni ya makuru yo ku mbuga ngo rukanamumenya rimwe na rimwe baca bashiramo utwo bishaki
bo ntituraronka neza ubuduha inkuru mugabo na twebwe twabyumvise biciye ku rubuga rukanamumenya hanyuma aho twaciye hose twabajije ntitwigeze turonka ubitubwira neza kandi mugabo ikihari ni uko twanashitse ahasanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefoni yiwe yose yarazimije bishobora gushika rero nawe nyine ko ashobora kuba yafashe kuko ntitubona icyo ari gusha gituma telefone ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi
niba hagira icyo mumenya ku makuru mashasha yuko aho yobaherereye n'uko byaba byifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi ry'Amerika tuze kubabwira aho bizaba bigeze hanyuma bavuze hariho abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu hata amafaranga gifise leta y'u Burundi none yishura gute yabwiye ati turafise ntitubaha canke ntidufise nicyo gituma atariko turaduze hari nyinshi ibaha mugamo nkundire Melance ntabaciriye mu ijambo kubera ko amatelefoni ariko aragorana tubanze twakire uri ku murongo wa telefoni ubwira ntitumutevye hama kakabaza umuca muri kagarukako Isaya uratwumva ego uherega Isaya
yeye mu mutwe agomba muri komini mu akarisindi murakoze kumva mfite neza muri ko
uduze ibyo kugira ngo tushobore kukumva igoma mwifashe gute mbona hari ba mu guhamya 23 waratangaje leta yabo bimeze gute icuka ubigoma
nuka uko ngo hagaze kugaragaza neza tumeze neza uko biri hamaze kubaho carenze kabisa turashima uko tubayeho uko biri umutekano ko rwari gumeze urabona cyane mbe ikiterambere atego na tugaruke kuri kite
yego
y'Uburundi urabona umuntu arahembwa amafaranga amadorari 60 amadorari 60 ukayashyira kuri
Reka muhinga bw'izima tubasabe basubire kumuturonderera kugira ngo dushobore kumvikana kuko afafata umwanya kandi nivyo ariko aravuga tutavyumva mugabo tuke numvisemo arashigikiye ko umushahara w'abaganga uduzwa kakabazo nako ndabaza ni abavuga ko abariko barasaba umushahara bawusaba aho utari leta irafise amafaranga yo kuyongera bababwira gute muri leta kituma batumva ico basaba kandi cumvikana
no erega aho ico kibazo nsane wagitangiye inyishu
yego
iyo abantu bataganira
yego
murumva nta nyishu ziheza ngo ziboneke murumva igihe bari bashikirije ico kibazo aho kuganira ko baciye bavuga bati ja mugasho ikibazo rero naho gifatiye harya ikiganiro ni ikintu gikomeye tuba turareka no mu kazi no mu muryango ikiganiro ni ikintu gikomeye naye ahandi si ubukene butuma abantu abakozi canke abandi bacumvikana si gukene na gatoya oya nuko abantu aho baba bari bataba bubahana kugira ngo basangire ikiyango bavugane bati iki cogenda kuriya bakumvikana kuko ntawe uzosaba amafaranga hatari mugabo nayo make ahari asabikaniwe neza umwe wese bamuha agaciro abereye aca aronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite nuko rero nuko byatoza kugenda mugurumva ko atariko biri bica bisaba yuko bamwe barashavura abandi kubera afite ingumvu gaca yitwaza ingumvu kiwenda gufunga gaca usanga rero ingorane ziradutse nibyo rero nariko ndavuga nti habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu nta nyishu bitora agasho ntikigeze gatora inyishu na rimwe iminsi yose byama bigaruka mu biganiro
mbega none ayo uko biri uko mubibona ubu uko vyifashe urumva muti nta kiganiro nta biriko biravugwa ko hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke kuko si ubwa mbere kera twavyumva cane muri babandi bakora za SNLS na hehe n'ahandi ariko urumva ko vyatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yigenga hari icizere cuko umuti utogwa
erega iki kibazo
sabwa
umuntu utegereza gutogwa nyine umuntu utegereza gutogwa naye handi udatowe uno munsi bibaza ko abaganga batanu kizokwandukira abakozi bose kibandikire kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe umukozi ntiyaremewe gufungwa ntiyaje ku kazi ngo aje mugashe umukozi murakora mwumvikana avuga ati nyungururiza agashahara kanje kisununuru mukavugana ukuntu vyogenda erega harya nawe abivuga kuko abe yabonye ico yinjije abakozi n'abantu baciye ubwenge kandi kenshi n'umuantreprise entreprise ziteza imbere n'abakozi si amafaranga uba yarayazanye ateza imbere l'entreprise erega amafaranga arasayiriza kugira entreprise itere imbere muga ibikorwa n'ubwenge nivyo biteza imbere l'entreprise no mu gisata c'amagara y'abantu nuko nyine umukozi yakoze aravuga ati nakoze kandi n'umwimbu urahari niho rero aca avuga ati nanje nyongerereza urabona wewe byose ntiwoca ubitwara wenyine na jewe ntako ntabo ubu mu bifata by'ibitaro byigenga nababwiye ibintu byose byaradugije ni kuvuga adugije n'umwimbu iwe uraduga mugabo umukozi nawe nubwo ko atavalera afite nta gaciro afite ntibashaka kumuha agaciro agaciro gahabwa ibindi bintu mugabo umukozi we ntahabwe agaciro ibyo rero urumva ko ari ibibazo bitegeza gutora inyishu kandi vuba bigatora inyishu hashobora gufatwa n'izindi ngingo hashobora gufata ingingo abakozi ugasanga bafashe izindi ngingo zitabereye zitari zinakenewe
murakoze kuduha umuco twakire na Filipo ku yindi murongo wa telefone Filipo ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga dusangire iki yako uhereka Filipo uri muri Kenya uno munsi muri Kenya mwatwitavye muri benshi akabazo canke intererano
cyane ku ntererano y'iwanze mu bisanzwe mbere ya leta ikwiriye kuraba ibikwiye kuraba ikaraba ukuntu yogira nte iyo ngenda agashahara kuri abo baganga kugira ngo abaganga ntibatubarasohoka igihe dore ganinde ubuzima bw'abanyagihugu kuko nk'ubu uyu umuganga amaze kuri ku mudogiteri aba igihugu kiracakoresheje uburyo burenze bwabo ukadusanga ntaco ariko aragifasha rero bagenzi bahunga igihugu ku mbozi uko baba babona yuko atagashahara gafadika baba ariko bararonka rero igihugu ni ukuvuga leta irakwiriye kuraba ikadurwa agashahara kugira ngo natwe abanyagihugu bato bato tworoheze mu bijanye n'ubuvuzi kimwe co cirimbura cambi
urakoze cane ngaho muri Kenya ubwira umunsi mwiza ego milanse ikibazo c'abaganga ngo basohoke igihugu cifashe gute bariko baragenda ku bwinshi n'ibisanzwe niko vyahahuze bamwe baje manamba na hehe canke bimeze gute ubu unye mugeranije
ego banze nunganire uwo ahejeje kutwunganira
ego
shigitwa ari muri Kenya
ari muri Kenya
no kuvuga hajya kutamenya agaciro gahabwa amagara kuba ari ukwihenda rwose kuko twese n'ubu turiko turavugana turiko tuvugana kuko amagara yacu ameze neza icyo umuntu wese ari aciba kuko aba afite amagara meza udafite amagara meza rero nagombe azoba arinde byose bisubira itoto icyo gituma rero nshigikiye cyane icyo cyiyumviro Filipo avuze ati barakwiye kuraba ukuntu bafatwa neza amagara y'abantu amagara n'amazi asesesha ntibayore niko basogokuru bayiguze muti rero bimeze gute
ego
hajya urwego rw'abaganga nuko ari basanzwe ari na bake mu gihugu basanzwe ari bake bakabona agashahara kabo ntikabereye urumva niyagiye bica birara bimenyekanye hajya sibo bonyine bagenda uzurabe no mu kibano cyo naragiye ahantu tugiye mu kibano dusanga aho tubura abantu b'umukangara badufasha twari tugiye gupfuba umuntu turabura abantu b'imikangara baza kudufasha kugira dupfuba uwo muntu kubera iki bavuga ati bose bagiye barasohotse bamwe bagiye Tanzania abandi bagiye muri Kenya abandi bagiye mu Buganda ni ukuvuga hari ikibazo bitegereza kwicarirwa ngaha mu gihugu cicarirwa biciye mu biganiro kugira ngo ingorane uno munsi turimo zifatiye ku bukene twese tubyumve kumwe twumve kumva ukumva bukene ari twebwe nyene dutegerezwa gushyira ingufu hamwe kugira ngo tubuvemo ni ukuvuga yuko ikibazo rero cy'abantu bajya hanze ni ikibazo gikomeye cyane kandi urazi umutahe leta iba yarashyize mu kubigisha hanyuma ugaca utanga wigishirije abanyamahanga bakaba aribo baza gukamisha abo bakozi bacu igihugu kiba carigishije birateye ikigongwe n'agahinda ni ukuvuga rero haracyari ikibazo bifatiye kuri ibyo biganiro bitegereza kuba kandi no kuri icyo kibazo nyine tukavugana umwe wese akaronka agaciro ategereza guhabwa
Nego mu misi yahera hariho sinzi ko ari byo mbgariho amakete ya yacicani ya cyana cyane ko kumbuga ngurukana umenyi aho mu Bufaransa bari bandikiye bamwe mu bategetsi b'u Burundi arimo n'umwiza kaminuza avuga ko barengewe n'ubwinshi bw'abantu bari mu gisata c'amagara y'abantu bariko basaba ico bita kwimenyereza ngo baragenda bagaherayo ivyo vyari byo ayo makete arayo kuri hari amakuru mu yafise ko
bo birashoboka kuko birashoboka ko bishobora kuba byarabaye kuko hariho umurindi w'abantu baba baganga baba batarabaganga bagenda mugabo urumva hariho n'abavuga bati hariho n'abusanga bavuga bati biragoye kuzoguma ngaha ahantu naho ushobora guheza ukabura icyo ukora ukabura akazi byo wigiye bagaca bashaka yuko ukora ibyo utigiye kugira ngo ubeho mugabo mu gihe haba hariho nk'ikindi gihugu ushobora kuronka akazi kajyanye n'ibyo wigiye birashoboka rero ko hashobora kuba haragiye abantu benshi mugabo kubera badatica ko ngo batubwire turatubyumva gutyo onye turumva ko hari umurindi w'abantu benshi bagenda
yego murakoze reka twakire na Nestor amatelefoni y'abari mu Burundi mu Rwanda n'ahandi natubabara ntariko ararengana ariko menshi ariko aracamo nayo muri Kenya turi kumwe na Nestor muri Kenya Nestor ikaze ku juri Amerika no muri Sanga
muri makende Nestor ndi hano muri Kenya
yego
muri make ikiganiro nka duhaye n'ikidashana
ndakoze
eto hanyuma kibaza nduko nabwira ko mbaga mtu wabishanga na ndi chenere
yego urabaza hamugira ucuterere ya kanyani kwawe
ebo hanyuma ndeka mbanze ntange ishingiro ku ruhande rw'iwanjye nagerageje kuraba ukuntu abaganga bahembwa umushahara mu Burundi yaboneka neza yuko bivanye n'uko ubuzima bwarabyinze ibintu byarabaye nabi ariko biraboneka ko umengo ntabwo bitaweho njye rero kuba mbona abashaka kuba bumva aho bakagenda aho bashaka kuba baronkera akazi cyangwa aho bashaka kuronka udufaranga dutubutse kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo nabo batubona kandi n'abaduteza imbere cyane hari abo nyine baba baravuye mu gihugu bakagenda hirya byo mbona umengo leta ntabwo yabibashagurira cyane yobaho umwanya nyine ibyo wifuza kandi bakora cyane naho nayo ikaraba ukuntu iyo igongeza imishahara kugira ngo bashobore kubishima muri make byinshi ntashobora kuvuga kuko birababaje iyo uri mu gihugu ugasanga amafaranga uhembwa nabikoti kwezi birababana none umuryango uzotunga muke cyangwa uzokumva yuko uri kunezerezwa n'akazi kurakora gute kandi ubona yuko amafaranga uronka ari buke n'umuryango kandi urimo wiyongera binataye ko n'abantu usanga barize bakishyurwa mu buryo bwa leta usanga babekanda ko ari benshi cyane baba bavuga ati turaba naka none ngiye imiryango udashobora kubaho gute nagira mbaze rero ubutumire ngaho ikibazo kimwe gusa ari cyo kiki none ko tuzi leta ironka imfashanyo kandi leta ikaba ifite ibintu mbere na bije ya mibereho yaba ikoresha kandi nini cyane kuki bidashoboka ko abo baganga bashobora guhabwa agashahara gafatika kugira ngo amagara y'abenegihugu ashobore kugenda neza cyane nabo nyine bashobora kumva yuko bishimiye kuko tuzi neza yuko iyo umukozi ahembwa neza n'akazi agakora yitanga avuga ati reka nkize amagara y'abantu ndayarokore kuko nanjye hari icyo nshobora kuronka gifasha umuryango ubwo mu cyaro cyangwa nashatse kubaza haba iki cyane iyihe ntambamiyo iri kuyabitera ko tubona umengo amafaranga ya leta ikoresha mu mwaka aba ari menshi cyane
urakoze ugira umunsi mwiza ngahe i Nairobi ego miransi akabazo ka Nestor Nairobi
ego nicyo leta iraronka imfashanyo nyinshi cyane kandi buri mwaka bama bashinga amafaranga leta izokoresha mugabo ikibazo ni cya kindi tuvuga kumenya agaciro igisata cy'amagara y'abantu gifite muri buri gihugu ngaha rero niko ndaraba ukuntu abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bafatwa ntituramenya agaciro amagara y'abantu gafite muri gihugu narimbajije kubivuga mu kanya
umuntu hari icari kuko abafite amagara meza. Ayo magara meza rero yarakwiye kubungwabungwa tukamenya ukundi bayabungabunga, tuzashobora kugira umuduga ntushobora kukomera utamba muri garaje kugira ngo bande babungabunga. Umuduga ntuzogenda neza umushoferi agenda ashonje ibikunda. Mu gisaka cy'amagara y'abantu naho nyine ni uko, kugira ngo abenegihugu baronke amagara abereye, abajejwe ayo magara y'abantu bategereza kubungwabungwa neza. Kuko uvuze uti kora ibi wanse ndagupfunga, uko siko bigenda, siko byateza kugenda. Hagize ikitagenda neza mutumvikana ko ni ukujya inama n'ingingo mukavugana muti yifashe uku igihugu n'icyacu, reka rero turabe ukuntu byogenda kugira n'abandi bigende neza. Ni cya kiganiro rero namwe mvuga yuko hakwiye ikiganiro mu gisata cy'amagara y'abantu, harakwiye ikiganiro abarongoye igihugu bakabyumva bakamenya agaciro amagara y'abantu afite muri buri gihugu, umwe wese icyo ari cyose akamenya icyo ari cyo amagara afite, icyo agaciro amuha. Umuntu aronka agaciro kuko akomeye. Muramaze kubona naho yaba ari igihangange, iyo abuze amagara agashengera, muramaze kubona ko no kumwibuka bamwibuka badasubira no kwibuka umuntu. Turamaze kubibona kenshi. Ego tuze rero turamenya yuko amagara y'abantu ni amazi aseseka ntibayo, tuyabungabunge rero.
Murakoze cyane.
Haba mu mfashanyo ziba zivuye hanze, kuko twarabonye hari igihe n'imfashanyo ziza zigakoreshwa ibindi. Twarabonye cy'igihe cya Covid igihugu cyararose imfashanyo nyinshi, mugabo izo mfashanyo abajejwe amagara y'abantu baritanze barakora neza birashimwa, mugabo ntagashimwe. Twarigeze kumva bavuga yuko hari amafaranga bataziyo yagiye. Murumva ko hakiri ikibazo kigoye kijyanye no gukonsumye gufata uko bashobora kuraba abajejwe amagara y'abantu.
Murakoze. Twakire na Tito ku yundi murongo wa telefone. Tito, ikaze kujugia Amerika no muri Sanga.
Ego, murakoze tuma kajambo.
Muherereka Tito.
Merenga mu bwiza niho mba I Bujumbura. Je, na shase gutanga intererano nce sura kandi mbaze n'ikibazo. Kubera urabona yuko no ibintu leta irufira akora jewe sindabishima na gato kandi nibishimishije, kuko kubona abantu bariko baraserura kiri mu mutima w'iwabo bako batako bongerezwa agashara ni ryari kosa kuri bo, ariko tugatangazwa no kumva ivyo bintu ko bariko barafatwa bako baronderwa n'iperereza ibintu mwe n'ivyo. Kandi baza yuko leta yogira icifashije mereye ku mukuru w'igihugu n'abashikiranganji biwiwe, cyane cyane umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya shida nga mu Burundi. Hama nkasura kandi no ku bano bashinga amateka n'abakinguza amateka bakaraba icyo bazagufasha ucereka kino kibazo cy'abaganga. Kubera iyo abantu bariko baravuga icyo bariko barashaka ikintu amuka dusanga bariko bariruka kw'inyuma n'abapolisi cyangwa gusanga leta iriko irabafata kubera ibintu bariko baravuga, kandi ari bwa iwabo usanga ikorazana ingorane mu gihugu. Nizo bintu biratuma abaganga bamwe bariko barakorera nka mu Burundi nabo batafatwe cyangwa bariko baragenda hanze kubera ubwoba, cyangwa bagiye ahandi hantu kurondera amahera bahembwa akwiye bivanye n'ubuzima babamo. Rero jye nari mfite ikibazo, mbega ko tuko turumva ibintu mwe n'ibi leta igiye n'ibihe bintu niye migambi iriko irategura ku vyerekeye iyo ngingo ry'agashara kuri aba baganga. Nico kibazo nari mfite.
Urakoze Tito, gira umunsi mwiza ngaho mu bwiza. Ego, mela onse sinzi kwa ito mwobwira Tito ngaho mu bwiza.
Ego, ubwa mbere ho nagira mbanze ndamushimire ukuntu atahura ikibazo cy'abo bantu bafunzwe, kuko nibyo ntacyo bafungiwe bariko bazira ubusa. Ni byiza yuko bamwe n'abandi boza barasenyerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose. Agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose. Ati rero mbega ni ikihe leta yoba iriko irakora kugira ngo
agashahara kabo bantu ku kisununure bihabwa bingora kwishura kuko niyo matubwira bwa mbere uwari kubyishura murumva ko mutarohesonye kuronka uwari kubyishura icyo kibazo nicyo
niwe yari kubyishura
kuko icyo nabamenyesha ni uko mu minsi iheze harabaye habigeze kuba inama y'abashikiranganje ariko biga amategeko ajyanye n'imyuga yo kuvura hanyuma inama nshikiranganje iratanga rekomandasiyo ivuga ati barabe ko igifata cy'amagara y'abantu coronka amategeko yacu akigenga icyo gihe umushikiranganje yari ahari yaradukoranije turagerageza turatangura turakora turashyira hari amategeko icyo twokwita twaragize umugambi w'amategeko yogenda igifata cy'amagara y'abantu kugira ngo yerekeye agashahara barabe ukuntu bo kwigenga ntibiba bifatiye ku itegeko rijya rigenga abakozi bose icyo gikorwa twaragikoze mugabe icyo gikorwa naho twagikoze baciye bakibika mu kabati iryo tegeko ntiryigeze risubira kwigwa mu nama nshikiranganje murumva rero ko hariho n'ibibazo kuko birava n'ubutegetsi n'umutware aba ahari uko abyumva n'uko atabyumva hariho n'umutegetsi usanga akitaho abatwara yatitayeho abatwara n'agashahara kaburunga ko adaheza ngo akiteze twebwe rero mu gisate cy'amagara y'abantu muri ino minsi biratugoye kuko sinumva nk'ubu jewe ntitwumva ukuntu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu twaba bufite abakozi babwo bafunze mugabo ntihagire n'ikintu na kimwe bavuga kandi ari abakozi babwo aribo bari kubatanga bariko bafasha ku magara y'abenegihugu bagafungwa mugabo bagaca baguma binumiye murumva rero biragoye ko twovuga tuti ishobora kiriko kirakorwa n'iki biragoye jewe rero sindi mu kibanza kibereye kugira ngo ndetse ngo nishure icyo kibazo nibaza namba bariko baratwumva bazoheza batanga umuco kuri icyo kibazo
turizera ko natwebwe ku ijwi rya Amerika tuzobaronka hari utubazo twinshi dufite tubafitiye mugabo ntitwashoboye kubaronka turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro mu minota itarenga itanu turaza kuba duhejeje Melasi ku bwanyu rero ibikwiye gukorwa kuko urumva hari ibyo by'udushahara hari sinzi ko banakwiye mbe barakwiyeho baracawurumbira ico gisata igikiye gukorwa nyuma yo kutwishura ko bakiyurumbira n'icahe ku mpande zitandukanye zabiza abaganga zabiza abigenga zabiza leta n'icahe kugira ngo umuganga azokwambara itaburiya avura aryohe wavuga ati ndavura ndatanga ubuzima ariko nanje inyuma yako yayo masaha y'akazi ndafise ico nshikanira umuryango
hajya nuko batabizi ingorane zagiye ziraba ni uko igifata cy'amagara y'abantu bagiye kucinjiza mu politiki nayo ahandi ni umuhamagaro iyo rero kirose abantu bacinjiyemo bafite umuhamagaro wo kuvura ni igifata cyiza cyane kiryoshe cyane nta kintu kinezereye nk'iyo ufashije umuntu ubonye yari akitwe n'amagara agasubira agatora ubuntu bwiwe akarongi nk'uko zibereye wewe wari umufashije urahimbagwa ni kuvuga iki ni kuvuga abo bantu nibabaha agaciro si imishahara irengeye bariko bararondera bakeneye agaciro nk'uko n'ibindi bihugu igifata cy'amagara y'abantu gifatwa irafatwa neza cyane abavuzi bakabafata neza bakabubaha hanyuma barabye umwembu bafite muri icyo gihugu bakabaha ikibanza bibereye aha rero no ngaha nibyo byari bikwiye kuba ni nacyo bituma kwirengagiza ikiyago n'abagize igitata cy'amagara y'abantu ntacyo buri kurafasha igihugu
yego hanyuma ku ruhande rw'abaganga naho hari ubutumwa imbere ko dusozera kino kiganiro
ku ruhande rw'abaganga icyo nababwira ni uko boshyira umutima mu nda bagafatana mu nda mwene wabo agize ingorane bakishyira mu kibanza cyiwe bakabona ko aribo bari mu ngorane mugabo uri kuraraba benshi na cyane cyane nk'abari bari mu biti bajya gusanga batwara abandi umenya mwene ibyo bibazo ntibaraba kandi iyo ni indwara ikomeye cyane ugashya usanga mbere nibo badodoberezanye tubasaba rero ko bova mu ngeso mbi bakajya mu ngeso nziza
bagafata na munda kugira ngo igitata cy'amagara y'abantu gitere imbere.
Murakoze cyane go murakoze cyane gose Melance Hakizimana, twibutse ko muri umukuru urunani FNSS ruri kemwe amasendika n'amashamwe mu gitata cy'amagara y'abantu. Ejo nitwongera kubitura mu zuru mutwitabe nkuko mwabikoze no munsi.
Murakoze namwe kuba mwasindiye kugira ngo tuganire kuri kino kibazo.
Yego.
Ejo cyane hijya yeye cyose muzaho dukeneye kugaza ubujyanira amagara y'abantu tuzobitaho.
Yego. Kuri micro aha Washington DC muri studio y'indwi mari kumwe na Diane ninahaze nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro muri tsanga cino munsi. Reka nshimire abo twasangiye ikiyago ku matelefone abatwakuye muhinga bw'ivyuma nari kumwe na Nadia Taha be na ingenieur Tran bari kumwe tuhinga bw'ivyuma bakoze mandanye kuranirwa mu bayino mu vyanyu.